intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Muriko mwumviriza ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo kuri Radio Inzamba gateka kawe. Kaze mwese mwashimye kuba muri kuri risango. Uno munsi ducijya nino ivyashikirijwe mu cegeranyo cy'umugwi ujerwe kumenya ukuri no kunywanisha kubwicanyi bwabaye mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na gatatu. Iki kiganiro muriko mugishikirizwa na Beni Axela Kana.
Dafise ijambo.
Kuri wa 20 Kigarama mwaka wa 2021 niho umugwi Sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wamenyesha ko ubwicanyi bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na gatatu ari ihonyabwoko ry'Abahutu. Uwo mugwi wari uramutse ushikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye muri uyu mwaka imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Urongoye uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye yarerekanye ingene inzego za leta zagize uruhara mu bwicanyi bw'ico gihe. Ati uwa mbere wibazwa n'uwararongoye Burundi ico gihe Michel Micombero.
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu kuva hejuru gushika mu nzego z'intango imbere y'ivyaha byakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu. Umugwi Sever wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose Abarundi mu bwoko bw'Abahutu. Umugwi Sever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 20 Kigarama 2021 ku ivyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha kurongora igihugu ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu.
Ugwaruka, mwakiriye gute ivyo vyavuye mu cegeranyo c'umugwi Sever? Ijambo ni gwanyu inyuma y'aka karuhuko.
Sistema kiza canke yica bazogutosora bo bagenda n'ibigiga bakuvugire nivyo wewe utigeze uvuga yeba mirigiri nama kandi tuzi kwa lingwe z'imibango bakaguhenda ko n'ijuru wabaribona naho n'amasistema guma kinwa aba Babiloni bo bakina abantu nk'umupira.
Leonce ari mu Burundi abona ko ivyo Sever yashikirije atari iby'Abarundi bari bakeneye muri iki gihe kuko biza kuvyura urwanko.
Umugwi Sever washizweho icya mbere hadakurikijwe amategeko mpuzamakungu kuko nimba yategerezwa kuraba ivyabaye mu bwicanyi bwabaye igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri n'ubwabaye igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na gatatu nuko ibintu biba birimo abantu badafite aho begamiye z'ukuri kuko uri kuraraba ibi n'ibinje kuryanisha abacanke bariye kuvuga ngo ubwicanyi bwabaye hapfuye uyu gusa ni ukwihenda kuko abapfu barapfuye kandi bapfuye mu moko yose. None hoba haje gutona aba ngaba ko ari bo barapfuye kurusha abandi bose kaba hariho n'amategeko aje abakurikira ibintu bije kuryanisha abana b'u Burundi. Nk'ugwaruka nkaba nasaba nyenicyubahiro umukuru w'igihugu n'abajejwe kwemeza izi ngingo sinibaza yuko bagiye kuzishyira ku mukono by'ukuri ko bigiye kugenda uku nguko, kuko ibi bije kujyanisha abana b'u Burundi. Rero ibi sivyo byari byihutirwa, kuko hari ibindi bashobora kuba bashyira imbere, guteza imbere abenegihugu no guteza imbere igihugu cy'u Burundi kugira kive mu bukene turimo. Bari bakwiye kuza bashyira imbere ibintu byo kukumira abacanke bariye. Rero naje nkugwaruka nuko nababonera akagohe ibintu baze babyitondera, kuko sibije gutanga ihumure mu gihugu no kuraba ibyo bari bishyira imbere kuko ibyo batorewe. Ntituba dukwiye kuraba ibyabaye, turabe ibiri imbere yacu. Ibyo byita kandi ibyo bizuzana iterambere mu gihugu n'abanyagihugu.
René ari muri Egypte ati ivyo sever yagize ni vyiza, kuko abapfuye muri 72 bakwiye kwibukwa.
Twari twumvise vyarabishikirijwe n'umugwi sever aha bagize amatohoza kuvyabaye muri 72 ubukene bwabaye bubaka vyita yuko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Yego niko kuko baguze amatohoza uko babishikirije. Mugabo mu nyuma bavuga ati ubu rero tugiye kubwira leta ishyiraho itegeko kugira uyu munsi uze uribukwa kubwo bwikinye bwabaye muri 72 bwakorewe ubwoko bw'abahutu. Rero gushyiraho iryo tegeko cyangwa uwo munsi byari byiza, kuko ibyabaye ni ibintu vraiment bibi cyane, kubona hari abantu ibyo bwicanye nk'ibyo. Ndetse saho gusa rero ni ibintu byabaye mu nyuma yaho. Ariko rero ko bo bakoze gushika ngaho muri za 72 ego mbo nivye ko leta yoraba ingene iyo tariki yoshingwa hanyuma uwo munsi ukazuribukwa uko umwaka utashe. Hanyuma rero kuvyerekeye itego ryo guhana abo bihakanye, bo sinibaza yuko ikintu leta imaze gushinga gashaka umunsi nk'itariki yuko hari undi muntu yagihakana njyojaho nk'uko byasabwe.
Dalid Ivan ari mu Burundi avuga ko ibyavuzwe n'umugwi sever ataco bije kungura Abarundi mu vyerekeye n'ivyo kunywana.
Ndashobora kuvuga yuko umugwi sever wihuse cane kwemeza niho nyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu, kubera yuko dusomye amategeko mpuzamakungu yemera ko habayeho iho nyabwoko mu gihugu runaka cyangwa se ku bwoko runaka. Nta ngingo nimwe tubona bisunze, kubera yuko ni ishyirahamwe mpuzamakungu nibyo ryemeza yuko igihugu runaka cyabayemo iho nyabwoko by'ubwoko runaka cyangwa icy'abantu banaka. Rero ku bw'ibyo nk'umugwi w'igihugu sever wari kuzofata ibyo wegeranije ukabihereza cyangwa se ukabitanga mushyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ryemeze yuko ari iho nyabwoko ryabaye ry'abantu runaka. Ikibazo duca twibaza ni iki, mbega none ko uyu mugwi sever nyine wavuze yuko hari abandi bantu bapfuye na cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi n'abatutsi bakabishwe n'abahutu, kandi bakaba bapfuye ku bwinshi n'ubwo yacishiramo yuko ngo abasirikare ngo baciye barasa, ariko bakemeza yuko naho habayeho crime, iyo crime yo kwica abandi bantu b'abatutsi n'abatwa yoyo bazoca bayita ngo iki nta zina ifise yitwa. Nimba rero mu Burundi harabayeho crime yo kwica aba nabariya haba mu bwoko bw'abahutu, mu bwoko bw'abatutsi, mu bwoko bw'abatwa, bakaba barapfuye, nibagire icibutso kimwe, icyo cibutso kimwe kize cibuko yuko mu Burundi habayeho ukwicana banye mu kwihorahorana ku mpande zose, hama Abarundi twese tuze turabyibuka bidufasha kugira ngo tubandanye gufatana mu nda kandi ubwo bwicanye nibuze busubire. Naye handi bigumye ku ntacu mu gusevera zo buri kurafasha igihugu cyacu Burundi, kiretse gusa kuguma ubiba urwango atawurufatiye rw'amoko hirya no hino mu Barundi, kandi twese twarabavuka.
Jabo ari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Congo Kinshasa ati ibyo ukuvuga ko habaye ihunya bwoko ry'abahutu naco bije gufasha ababuze atari kubakora mu nkovu.
Ibi bintu tege acumbona bidufashije kubyerekeye ubwaro ebe ikintu kabona ko cyoze ari cyo kidufashije ikintu kijyanye n'iterambere ryonye ari ibyo byo ibyo mu masi bitandukumbye nta nyungu tubibonamo nkanini oya atwebwe ubwaruka bwo mu ikambi yo mu rusenda nta nyungu nimwe nta nicyo tubibonamo ahubwo muri sho twazurira ibiziga kabisa abo biretse bikigumye iyo byari byibere oya kabisa icyo mbona nk'iki gisata kizeho mu Burundi iki icyo guhombya leta amahera rikapfa ubusa nko gukora mu nkova babuze gusa nta n'ibindi ariko nta nyungu ababuze ko bibonka amata kubakora ku nkova ati kabisa.
Olivia ari mu Rwanda nawe ati umugwi Sever byarawugoye gukora igikorwa ataho gihengamiye kuko ibikorwa byawo nta ntumbero yo kunywanisha abarundi byabiranze.
Umugwi Sever kubona hariyo ivyegeranishira habona tana ba specialist ubuhinga n'ibindi bikoresho bafise by'ukuri byo kumenya ngo nibisigarira batoye ibyo bashoboye kuzura ngo nivya bapfuye igihe ki neza neza ta ushora kubimenya birerekana ko bahengamye n'ubu kandi urabona kugira basabe umunsi woshigwaho wo kwibuka n'onyagoko ryagiriwe abahutu urumva ko harimo no kuba bahengamye ubwoko bumwe gusa mbega abatutsi bo ntaho nyagoko ryababaye ko mbega umugwi severe wo warufise by'ukuri ububasha bwo kuvuga ngo ahantu mu gihugu harabayeho nyagoko. Ibyo byose ni ibintu byo kwiyumvira kuko akazi kabo bari bajejwe no kumenyekanisha ukuri ku byabaye mu mabi yabaye Burundi gutyo bakabona no gufasha Abarundi kunywana kandi gusubiza hamwe. None ibyo byo kuvuga ngo bashyireho umunsi wahariwe kwibuka iryo nyagoboko by'ukuri birajanye no kuba no kunywanisha Abarundi mbega mu gihugu hapfuye Abahutu gusa. Mbega mu gihugu abo bahutu nibo bapfuye mu 1972 gusa oya hariyo n'abatutsi benshi bapfuye muri ico gihe none kubera iki bahengamira ubwoko bumwe.
Vanessa nawe nyine ari mu Rwanda ati ivyo Sever yashikirije ni vyiza kuko vyotuma ubwicanyi buhagarara mu Burundi.
Turi mu rwaruka kumva umugejejwe kuvugana ukuri no kunywanyisha warayise vyirita gushiraho umunsi wahariwe kwibuka iryo honyabwoko ryabaye ikongera igasaba ko no guhanwa kuri uwo wese azorihakana. Numva ari ikintu nciza je nko kwaruka kubera ko n'ikintu kizokwama kibutsa umurundi wese ahari kwibuka yuko icyo kintu cyabaye kandi itari ciza kuko n'uwo kwiyumvira gusubira byo mutera ubwoba akabura hahera gucyo tukagwanya igihonya bwoko tukagwanya ko abantu basa kwiyumvira gucanamo kandi n'umwana azovuka azi amateka yo mu gihugu ciwe ivyabaye nakirazira. Numva jewe icyumviro ciza cyane nk'ugwaruka no kuri ico kintu ndagishigikiye.
Didas ari mu izinga rya Mayote we wabona ko ibyo Sever yashikirije atari byo byari bikwiye kuko nubu ubwicanyi bukibandanya kandi hakenewe umugwi unywanisha Abarundi.
Kuri kino kibazo kijanye n'ubwicanyi bw'irindwi na kabiri cyo cyambere nuko ntera ibyatsi ubwicanyi bwo bwose kuko abo buhitana bwa bugo bwabaye irindwi na kabiri bwabaye imbere yaho kuriko buraba inyuma yaho gushika n'ubu kiriko buraba abo buhitana bose n'abana b'u Burundi n'abana b'igihugu n'ibene Burundi nubwo gutera ibyatsi. Kibabaje rero mbere nuko na nubu usanga ubukogwa usanga abantu bene Burundi bariko baricwa n'abari bajijwe kubakingira umugwi rero severe kora ukavuga ku bwo bwicanye bw'irindwi na kabiri kabyitseho nyabwoko canke iki jewe aho mpagaze ahanini si kuvuga ngo niho nyabwoko irindwi na kabiri mbona umengo n'ubu unyu bwicanyi ntaho bwagiye abantu baguma bapfa kwa kundi. Hari hakwiye ko habaho koko ubutungane bunywanisha koko ubwicanyi bugahagarara mu Burundi tukabusezerera tugatera ibyatsi abicanyi ababikora bagahanwa baba bakoze ibyirindwi na kabiri canke no mu yindi myaka tukaronka ubutungane koko bunywanisha imitima y'Abarundi karema abantu bagashira umutima mu nda bakumva ko bafise leta ibakingira koko ari umubyeyi wa bose koko by'ukuri ari umubyeyi wa bose. kuko ubundi hoho tuzohava dusanga iyo migwi n'ubundi hazama he migwi kwa kundi nyene kubwicanye bw'abaye 2022 hanyuma uno munsi nyene bukaba n'uno munsi buba bukozwe n'abari mu nzego za leta noneho no mu myaka izo ntazohava habaho ubundi mugwi tutazi nyene uzitwa kumbe uzihava witwa yindi sedere tugasanga kumbe iyo migwi n'ibikoresho by'abategetsi kugira ngo bashikire ku nyungu zabo kugira ngo bashigikire ubutegetsi bwabo aho mpagaze rero naho igikuru ca mbere nuko twogira ubutegetsi bukingira bose hakabaho umugwi ukora unwanisha abarundi kuko imitima irababaye si 2022 gusa ibyagiye biraba byose mu Burundi n'ibyo gutera ibyatsi
Bigiri nama kandi tuzi kwa lingwe zimibango bazoguhenda ngo nabakunzi bamahoro mijoro bigahinduka bamwe batiga abadapfuye bakabohwa batigira mama basenga bakanandikwa no gukunda umuntu babona
ikiganiro ndafite ijambo tukibandanirize kuri Rashid ari muri Kenya ati sever iriko ijyanisha abarundi aho gukora ku nyungu z'abarundi bose
icumbona amene kuri uwo mu sever nureke kujyanisha abarundi kuko nibaza ko mu masezerano yarusha nibaza ko icyo kibazo cyo kuvuga bana kabarapfuye bana kabibapfuye cyo nibaza yuko ko ahubwo nibuze kuri kiyo gukora inyungu z'umugambwe kumbore erega usanga Yata ayima jewe mufi mbona ara bahutu barapfuye ara batutsi barapfuye ahubwo bokora ikintu kimwe cicibutso kuri bose apana kuvuga ngo tugire icibutso ku bwoko bumwe ara batutsi barishe ara bahutu barishe none se dede ntawe mbwo kuyagitse nipatye abana bo mu kibimba bapfuye bishwe n'abatutsi Nubundi bororero ngira ngo kumboreje bo ntabwo banzi kuri bamwe bamwe urumva je bundi na mutoyi ariko gusa iyi ntambara ibaye ntiba ku bwoko bumwe nicyo je mbona nini bari bakwiriye kubaka n'imbari ntatemwa n'imbari cyibutse kikaba kimwe kuko abahutu barapfuye abatutsi barapfuye ibyo byo byo kuzuranira kavuze ngo bana kandi bapfuye ngo abandi bumve icyo kibaho nimba bakorera igihugu nakorere kuri bose adeke kwengama ngo abana kandi bapfuye
dusubire mu izinga rya Mayotte Armel ati sever ni kubera iki ubu ariho ije guha izina ibyabaye muri 2022
numva atari ivyo nabukeye buke kuko Burundi twarabuze kandi twabuze twese kuva 2022 2023 yego harapfuye abahutu benshi n'abatutsi benshi cyagihe rwoze ngo umuntu yibuke ngo abahutu kubera nawe ari umuhutu niba bikoze ku neza y'abarundi twese yabikoze ku neza y'ubwoko bwiwe nabo bari kumwe kandi nabo nyine si bose dushyigikira ibyo bintu hanyuma ubundi bwakomeje kubura gusa hariho abo usanga batabiha agaciro cyangwa umuntu akabiha agaciro bivanye n'inyungu agomba gushyikako nimba 2022 harapfuye bwoko bw'abahutu benshi nuko nane n'umunani yagana amarangara hapfuye abatutsi benshi sindumva n'umuntu avuga ati mbega abantu bapfuye nane n'umunani barabaki barabatutsi barabahutu mbega tubibuke bariya abantu nabo tubibuke tunabaze ko n'ikintu na kimwe bazi nta n'umwe ahubwo umenga abo bantu umenga ntibyigeze no kubaho 93 nta muntu gushika uno munsi avuga ibya 93 kandi iyi ntwaro yari irabizwa gukicanye ko bwabaye kandi no muri bo harimo ababikoze ushiko no munsi nta nuko bibuka mba rero iyo bintu bariko barabikora kubera bavuga ati aba bafuye n'abaki mugabo n'abandi barabene igihugu harabo Burundi ushika uno munsi abantu bapfuye 2015 nta muntu ushiko no munsi muri leta aravuga ati aba bantu bimeze uko abantu tubibuke nabo nyene tugira icyerekana ko hari abantu bapfuye gushika n'ubagipfa so rero umuntu mwanya kuvuga ngo ihonya bwoko ryo 2022 ntabwo bishoboka kuko sinabo bubikora bonyine bo bisaba amakunga bibemereye basi bakabikora mugabo ni badaka amakunga ntiyobye no kwarazwa atari byo kicege ni hapfo ya tugusa n'abatutsi barafuye hanyuma ikindi naco none ko ntibantunganye yaratwaye domisi yaratwara yari umuhutu perezida Nkurunziza imyaka 10 atwara ko atari bwigere avuga icyo kintu ubu niho babona ko bogishyira mu ngiro kubera babona ko umengo uhani ikoresho cyabo ntabyashoboye kwanga kuraba nawe nyine yoza arasinya ibintu akabona ati ibi bintu ntabwo byadukeneye mu muntu mwanya
Tao ari mu Burundi ati ibyabaye muri 72 niho nyabwoko ry'abahutu ati Sever rero yagize neza kubihizina bikwiye no gusaba ko abapfuye ico gihe boza baribukwa
kuko mwavuze bijanye n'umugisere bayoko barabayeho nyabwoko yagire abahutu mu mwaka 72 2003 nibyo byarabaye nyabwoko Jarabaye gusa n'ubusa ntirwatahuje ukuri kwa bya bintu ariko yabye n'abantu bajyana bagerekana ingene ibintu byo byashyizwemo abantu mu kifunga birabifata neza yuko n'ubwoko ryabaye yagira abahutu jarabaye reka reka indereta sinari kuvuga nibwo umunsi wo gushyiraho reka turindire ni leta leta ya turindire nabo bazobe tubavuge bose byari basabye leta Ero twa twende kwete na yo munsi zo shiraho ndategeko ihana bakibaye n'ibyo onye kujyo haje hanyuma mukindare kagure hano mubyeyi niwe rero nimba umunsi ukataho n'ikintu cyo na nakunda ariko atwendire ibereka izo sikako
Delphin ari mu Burundi abona ko umugwi Sever aho kunywanisha abarundi uriko ukorera inyungu z'ubutegetsi.
Ngiye kwa bi Sever kuri yashinze. Ndetse n'abandi bayirongora. Umuntu arabona neza ko yashyizwe ku ntumbero irashe. Umugambi uri ku butegetsi wa Shika. Muri iyo ntumbero ya mbere na mbere ni yayigagaje. Aho umugwi nka Sever wari umugwi wo kunywanisha abarundi. Momoko yose ariko ngiye kuraba nenga waje gukorera ubwoko umwe n'umugambi umwe uwo mugambi ugakorera ubwo bwoko kubwira umanike ubwo bwoko ikumbure batazaronka icyo bashyikiriza ubwo bwoko atari ubundi ni ubwoko bw'abahutu tukaba tuzi ko muri iki gihugu cyacu ubwoko bw'abahutu ariko bugizwe n'abantu benshi bita majorite etinike ibyo na byo bigatuma baberetse ko hari ibyo bashyitseko bagaca baganya confiance ndetse igihe cyose imyige nk'amatora bakaronka ubwitwazo kugira kumbure bagume batorwa bagume batorwa n'abantu benshi Sever rero yarayiyambikibara navuga ko yarayiyambikibara kuko ugiye kuraba ubwima bw'2022 ni ubwima bwahitanye abantu bo mu migwi yose abahutu abatutsi ndetse n'umuntu yigize akahise yaranditse abatutsi ari bo batanguye gupfa ku bwinshi kiyaya cimbo ndetse no muri za kirundo harabaye kubarondera harakurikira ubwicanyi bwahitanye abahutu batari bake ariko ugiye kuraba ntaho nyabwoko ku muntu yatohoye kugira ubwicanyi bw'2022 ntaho nyabwoko ryabaye kuvuga rero ko ariho nyabwoko ni ntumbero bari bafite kuva kera ntumbero bari bafite kuva kera kandi bitaje kunywanisha abarundi ahubwo bijya kubacanishamo nkavuga nti eki hari uwo munsi yari ikwiye kugezaho ikareka kwa mihigo ikintu kizaza gicanishamo abarundi
Aubert ari mu Burundi ati Sever iriko irondera ku by'urugwanko hagati y'abarundi
katagwa kina gitirirwa Sever kuzirinde na kabone ndo yatatu n'ibyiza ariko kuri uno munsi yatugeze abarundi twaje n'ibintu bitari bike kuko n'ubundi ubwicanyi babandanya buba none ubwicanyi buri kurakorwa uno munsi nabwo tugikanwe bugitirirwa abandi ni bande bazabibaza Ego biraboneka yuko umengo nk'iyo umuntu apfuye yishwe n'umugwe runaka cyangwa n'akagwe runaka bamuhora n'ubusa ni ikintu kibabaje rwose ariko uri kuraraba intumbero bariko barakoramwo ivyo bintu vyerekana yuko ari intumbero y'ivangura kuko n'ubundi abo bariko barakora ivyo bavuga yuko bariko bararondera ukuri bari gushaka kurekuriranira tubona yuko atari kurekuriranira nk'uko babivuga babiririmba ahubwo bariko bararondera ukuntu bagiriza ubwoko runaka kuko aribwo bakoze ibi no gushaka gukingira ikibaba umugwi w'abantu runaka ikindi nacyo none ko bavuga yuko bazobandanya gushika mu 93 ibiriko birabona umunsi ivyo vyo babivuga kwiki kuko bose n'ubwicanyi rero jesi mbona yuko bavangura bakavuga ati habaye ihonyabwoko ry'abahutu canke iki ni ukuvuga yuko habaye ihonyabwoko ry'abarundi baba bari mu bwoko bw'abatutsi canke abandi mwe mu bwoko bw'abandi bwoko batavugwa byagenze gute nabo byagenze gute kuko sinibaze yuko hari abo bonyine bapfuye
reka tubane ni mwene wacu gerageza mubane na bene wanyu ntarunkabite urarya amakare uro tubumwe ibikorwa n'amajyambere tutagira ubumwe ntiharangwa amahoro abantu nabo baba bariko bararwana tutagira ubumwe ntiharangwa amahoro abantu nabo baba bariko barahunga
ni kuri aka karirimbo gahamagarira abarundi guharanira ubumwe duherahereje ko ikiganiro dafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu cashimikiye ku vy'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ku bijanye n'ubwicanyi bwabaye mu myaka ya 72 na 73 Sevya ikaba yaravuze ko bwitwa ihonyabwoko ry'abahutu inasaba leta gushiraho umunsi wo kubibuka ugwaruka hari ugwabishimye gwerekana igituma vyari bikenewe abandi babineguye barerekana ko ataciza kirimwo ahubwo bishobora kujyanisha abarundi ngomenya ko ishigwaho ry'umugwi sever riri mu byumvikanywe ko mu biganiro vyahuje abegwa n'amatati mu Burundi vyabereye Arusha muri Tanzania byashitse ku masezerano yashizweko igikumu muri myandagaro umwaka w'2000 ikiringo cawo co gutohoza kiva ku ntwaro y'abakoloni gushika mu 2008 abatavuga rumwe na leta bagumye biyamiriza ingene uwo mugwi uriho ubu washizweho bavuga ko bitubahirije ibyumvikanywe ko mu masezerano ya Arusha turashimiye mwese mwaduteza abiri tunabifuriza kuroranirwa naho kurindi sango
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.